imirimo yarangu kuri kwamye kuri lisi ya komini ya Mugamba muri yindwi.
Maze gusubira ku ishuri abanyeshuri twigana baciye baduka bandabarire abanyeshuri cyo banyakirije amabuye.
Uwo munyeshuri wo kuri lisi ya komini ya Mugamba aheje kuvuga yitwa Ernest Nkunzimana yiga mu mwaka w'icyenda. Ernest Nkunzimana yaramaze nk'indwi zibiri atamukubita ijisho ku ntebe y'ishuri. Ku wa mbere w'indwi turiko turasozera, abanyeshuri bigana bavuga ko yatonze mu ishuri haciye akanya gato acarasohoka atankomanzi. Yamara ku munsi ugira kabiri asubiye ku ishuri, abanyeshuri bakomye induru bongera bamutera amabuye nk'uko amakuru ava ku iryo shure abivuga. Ku munsi ugira kane uwo munyeshuri yagiye ku ishuri ari kumwe n'indongozi mu by'intwaro n'umutekano muri komine ya Mugamba, ariko naho nyine ntibyoroshe nk'uko abitwiganiye.
Abanyeshuri nka bose basa nk'uko bo bari nk'abagwanyi kubera babonye komanda bacha bavugira izinduru rimwe bacha batera amabuye ku mabati.
Ernest Nkunzimana yagirizwa na bagenzi biwe kuri bamaze iminsi afatisha abanyeshuri kuri iryo shure ku gipolisi.
Nuko bavuga yuko hari mu batanga abanyeshure
bakorana na documentation ashobora kuvuga abantu waragiye mu myiyerekano akuvuga akagushira ku rutonde cagenda yo mu modoka ya documentation aca kwerekana ati ngurya bagaca kugufata bakakujana ku bupfunga hari n'abatamenye irengero ryawe.
Igitigi cyabo bamaze gufatwa ngira tuba tuzi nk'abanyeshuri bagira kuri batandatu gushika n'ubu tutazi irengero ryawe. Meme n'ubu naho abaza ku ishuri nta nikayazana kiba kimuzanye gusa no kuronda urwo rundi rwaruka afatisha nta kindi.
Abo bantu muvuga ko yafatishije murafite ibyemezo kuri we bafatishije
ibyemezo birahari kubera n'ikimenyamenya hari abo yategeye hari n'abamuyambuye mu ntoki kintu yacakora yafite telefone aca telefone polisi
ya munsi nyene bamwirukana yahuye n'umunyeshuri yarakiza aza ku ishuri mu gatondo bicara mu yora ati n'uyu arimo mu bantera amaburu urumva naho nyene apfa wacakiye.
Uyu munyeshuri yagirizwa arabihakana kubyiwe ni remenanya
gusa kimwe hari iremenanya bavuga ko yuko je no bankorera mu migwi imbonera ko mugajiye migwi ntayo nkoreramo.
Ernest Nkunzimana yabwirije ujya America ko yamaze iminsi yarasonda mu ishuri kubera ko yarafise makenga ku mutekano wiwe. Ayo makenga yaraturutse ugitero avuga ko cyakozwe kumuhana iwabo itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu. Igico gitero cyaba uyu munyeshuri yemeza yuko yigwaniye mbere akaca yaka n'inkoho abari baje kumutera yahavishikirizwa abayeje umutekano bukeye. Kuva ico gihe Ernest Nkunzimana avuga ko yakumye aronka ubutumwa mutera ubwoba ari nacyo gituma yatinye kuja ku ishuri. Icyo gihe yashoboye kumenya ni uko Ernest Nkunzimana atari umunyeshuri asanzwe wenye n'ubwiwe yaremanzwe yo arakorana n'imigwi y'abagwanyi mu minsi iheze. Byongeye hari n'amakuru ashikiriza ko iyo nkoho Ernest Nkunzimana avuga ko yatse abagwanyi bari baje kumutera ari nk'inamico, ahubwo ayo makuru avuga yuko iyo nkoho yari isanzwe ari iy'abagwanyi Ernest Nkunzimana yaratungiye iwabo. Bamwe baduhaye makuru bakibaza ingene umuntu adafise inkoho yoshobora kwivuna akongera akaka inkoho abaje kumutera. Aho rero umuryango wa Ernest Nkunzimana barabwije ujya America ko umwana wabo aguma aronka ubutumwa mutera ubwoba asabwa ko yosubiza iyo nkoho yatanze. Imvugo yavuye ibingiro kubera ko mu ijoro ry'uwa kane ishuri wa gatanu mu muryango wa Ernest Nkunzimana hakozwe igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho, ariko Imana yarakinze umuryango we ntawakomeretse kiretse ko hari abagenzi be babiri bakomerekejwe n'amasasu. Ku bijyanye no gusubira kwa Ernest ku ntebe y'ishuri, hatunganijwe inama kuri wa gatanu hagati y'abanyeshuri n'abarongozi babo hatibagiwe abarongoye indero muri komini ya Mugamba. Abanyeshuri ku isi ya komini ya Mugamba bariko basigurirwa ingingo yafashwe y'ukwemerera Ernest Nkunzimana gusubira ku ntebe y'ishuri. Nyamara iyo ngingo ntigeze inyura abanyeshuri bari muri iyo nama. Aba nabo twavuganye iyo nama iheze kuri wa gatanu.
Agarutse kuri ishuri ubona ko yuko twebwe twoshya dutaha kuko ntituri ku kazi kamwe akorana n'inzego z'umutekano ngo ntitugisangiye umunani ari mu mugwi mbonera kurakorana na document hasi n'umwe azoduhereza mu gahinga
ishuri giye guhebwa ngira ngo
n'ubundi bwo twoshya tugira
gute tugume muhi azodusange muhi abasi tugere duseze ababyeyi
dutahe uwo badana nabo bagira umutekano bamurondera professeur bamwigisha.
Ibujumbura mu Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.